Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwabonye bucya muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya 19 ukwezi kwa munani umwaka w'2019. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. U Burundi bwizeye kwitwara neza mu mupira w'amaguru mu marushanwa ya Afrika y'urubyiruko.
Nibaza yuko tuzogerageza abakinyi bari pre bazokina hanyuma turabe ikivamo mugacho nzi ndazo kwaza kwitanga uko bashoboye kose.
Uyu ni umutoza w'ikipe y'igihugu cy'u Burundi Omar Ntakagero. Amarushanwa arabera muri Maroc, naho mu Rwanda baritegura gutangiza siporo ku bagore batwite. Ni mukanya rero mu makuru ya siporo n'imikino no mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi muragizwa na Aloyse Bigirimana. Aloyse, waramutse neza.
Ramse Thomas ndamutse n'abaduteze amatwi muri Afrika. Mu gihugu cya Sudan je ku munsi w'Imana byari byitezwe ko hashingwa akanama k'igihugu gashasha kazorongorera icyo gihugu. Intambuko ya mbere iza inyuma y'isinywa ry'ibwirizwa shingiro yifata kibanza ku munsi wa gatandatu ryahimbajwe bikomeye ku murwa mukuru Khartoum. Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yashikirije ko igihugu ciwe kizofasha leta ikingira uburenganzira bw'abanyesudani bose kandi izoshikana igihugu ku matora yizewe kandi atunganijwe neza. Ako kanama kazotwara igihugu kazoba kagizwe n'abasivile batandatu hamwe n'abasirikare batanu. Amakuru iturukanizo ry'amakuru ry'Abafaransa ryashoboye kuronka nuko amazina atanu amaze kumenyekana y'abazoja muri ako kanama, hakaba harimwo n'umukenyezi umwe Rudende. Abimukira batari bake bari mu bwato butabara bwa Espagne bwitwa Open Arms bahisemwo gusimbira mu ibahari Mediterane ejo ku munsi w'Imana. Inyuma yaho ubwo bwato bwari ko buragerageza kurondera ikivuko buturamo. Abo bimukira baciye batangura koga berekeza ku izinga ry'Ubutaliyano rya Lampedusa. Abakozi b'ubwo bwato Open Arms nabo baciye bibira mu mazi barabaroba babagarukana muri ubwo bwato. Ubwo bwato butwaye abimukira 107 bari buri ku nkengera y'izinga rya Lampedusa, mu gihe umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'Ubutaliyano Matteo Salvini yanse kubureka ngo buture ku kivuko cy'icyo gihugu. Ubwato Open Arms bumaze iminsi 17 mu ibahari Mediterane. Igihugu cya Espagne cyaremereye ubwo bwato gushikira ku kivuko cyacu cya Algeciras hafi y'izinga rya Gibraltar, ariko ubwo bwato bwaranse buvuga ko ubwo rugendo rwo batwara niburiburi iminsi 6. Haruhande y'ibyo, ubundi bwato bwitwa The Ocean Viking bwabagira neza b'Abafaransa Médecins Sans Frontières hamwe na SOS Mediterane buri muri iyo bahari Mediterane n'abimukira 356 bagwiriyemwo abanyisudani bukaba buriko nabwo burondera ikivuko gitekanye bwo turako. Muri Bangladesh ibihumbi by'abanyagihugu barasizwe atawuriraro bagira igihe umuriro waturira ugatongora gasagara gato kari ku micungararo y'umurwa mukuru Dhaka. Mushikiranganji ajejwe guhangana n'ibiza no gutabara muri icyo gihugu cya Bangladesh Enamur Rahmane yashikirije jo ku munsi w'Imana kutuzu 1,200 twononekaye kandi ko 750 muri two twahiye turatokombera. Ibiharuro by'abatagira uburaro byatanzwe na leta ni 3,000, ariko byinshi mu binyamakuru byo muri icyo gihugu byashikirije abantu bashika 10,000, mu gihe bimwe muri ibyo binyamakuru nabyo nyine bishikiriza ko abarenga 50,000 gushika ubu batagira aho bakika umusaya. Abategetsi ba Bangladesh bashikirije ko abantu 4 bakomeretse muri iyo miriro, ariko ko atawahasize ubuzima mu gihe benshi bari hanze mu minsi mikuru yo guhimbaza umunsi mukuru w'abayisilamu wa Eid al-Adha. Ishami ry'umuhari wa leta ya Kiisilamu muri Afghanistan ryaremanze ko ari bo bateye bombe yishe abantu bashika 63 bari mu bugeni, hakomereka 183 i Kabule. Abishwe n'ico gitero cy'umwiyahuzi mu bugeni bagizwe cyane n'ubwoko bw'inkehwa bw'abashite bo mu muryango w'aba Hazara. Umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati muri Afghanistan, Nasrata Rahimi, yaremeje ibyo bitigiri mu ijambo yashikirije mu gatondo ko ku munsi w'Imana, avuga ko abagore hamwe n'abana bari mu bafuye. Abatalibani babicishije ku muvugizi wabo bashikirije ko ubwicanyi nk'ubwo ku bantu barimo abagore n'abana atansiguro bufise. Hambavu y'ico gitero, iyindi bombe yatezwe mu ibarabara yahitanye imodokari ku munsi w'Imana mu buraruko bw'intara ya Bark, hafa abantu bashika kuri 11. N'abagabo 3 b'abanyepalestina barishwe n'abasirikare ba Israeli, nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji wa Palestina ajejwe magara y'abantu cyo ku Imana yongeye avuga ko uwundi munyepalestina yakomerekejwe n'ayo masasu. Igisirikare cya Israeli cyashikirije ko kajugujugu yarashe akagwi k'abantu bitwaje inkoho hafi y'uruzitiro k'umutekano mu buraruko bwa Gaza rugabura Israeli na Gaza. Ibyo byabaye haheze amasaha 3 rokete 3 zatewe muri Israeli zivuye muri Gaza. Nta bapfuye canke abakomeretse bavuzwe muri ico gitero.
Aloyizi Bigirimana, urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho amakuru mu biyaga bigari. Duhere kuri siporo n'imikino mu Burundi. Mu mupira w'amaguru mu mikino ya Afurika y'urubyiruko ibera muri Maroc, ikipe y'igihugu cy'u Burundi yatsinzwe umukino wa mbere na Ghana 2-1. Desire Hatungimana yaduteguriye inkuru.
Urukino rwa mbere rw'umugwi serukira gihugu u Burundi badashika imyaka 20 uri mu nkino za Afrika zihuza urwaruka mu gihugu cya Maroc, Jeunesse Afrique de la Jeunesse, u Burundi bwaratsinzwe na Ghana ku munsi wa gatandatu 2-1. Ubwo rukino Omar Ntakagera amenyereza uwo mugwi amenyesha ko uburuhe bwavuye ku rugendo bagize aho bashitse buca bakina batazi n'ikibuga bazokiniramwo vyabakoze ko cane, ariko agashima abakenyi biwe uko bitwaye.
Nibaza yuko no mu ruho niki Ghana yarashoboye guprofita le 20 premier minute idutsinda ibitsindo bibiri, mugabo mu nyuma abakenyi barakina turagombora kimwe turubuka turi 2-1. Mbo ama deuxième mi-temps warakinye mu barakinye neza vraiment baragerageza mbo turatsinda n'ikindi mugabo uvuga ngo ni orije ibyo urumba nuko mugabo igikuru cyo no uvuga nk'iyi match ya mbere ya Ghana nuko urumba gukina match nk'aba ya Ghana umaze nka 3 jours 4 jours utagira entraînement nibaza ko ari ibintu bitorosha, hanyuma ikati gutsinda 2-1 bo bamaze nk'imisi ngahe ngaha bo waje kare urumba n'ibyo byatumye ubwo ngo yoburuhe hanyuma baraduprofita barashobora kwinjiza ubuge twara buronse vera mu mbuga n'ibyashoboye gukunda.
Umumenyereza amenyesha ko inkino bimirije guhera ku rwa Senegal rwo ku munsi wa gatatu n'urwa Mali rwo ku munsi wa gatandatu tacitwazo aravinye n'abasore biwe bifashe.
Mbo igikurikiriza imachi tuvuye muri umwe wa trema tuvuyemwo, nibaza yuko tuzogerageza turabe muri zidejo 3 jours kuntu twitegura kora dukine imachi ya Mali hamwe n'iya Senegal. Mugabo ifo kwibuka yuko gutegura uyu guja mu mahiganwa nkaya ikipe itigeze yitegura neza nyene kwera byagonganye n'ibyo byashane bya championa, urumva nibaza ko atari ibintu byoroshye. Mugabo abakinyi bari pre bazokina hanyuma turabe ikivamo mugabo cyonzi ndazikoza kwitanga uko bashoboye kose.
Mwamenya ko izo nkino zitanga uburenganzira bwo kuja mu nkino mpuzamakungu Jeux Olympiques zizobera i Tokyo mu Buyapani mu mwaka w'2020. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ku munsi ugira kabiri Bumamuru yatsinze Flambeau du Centre ibitsindo 2-0, Burundi Sport Dynamique itsinda Ngozi City igitsindo 1-0, Bujumbura City nayo itsinda Atletico Academic ibitsindo 3-2, Musonga itsinda Rukinzo ibitsindo 2-0, Message Ngozi nayo itsinda yorohewe cyane Olympic Star ibitsindo 4-1, nayo umugwi wa Lelier ukabatsindiwe muhira na Lidia Ludic Sport for Africa ibitsindo bibiri kuri kimwe kugeza ubu umugwi wa Musongati wo mu ntara ya Gitega ni uri mu kibanza cya mbere n'amanota 6-6 nayo ngo zifite iri mu kibanza cya nyuma n'ubusa 6-6 muri basketball naho imigwi izokina igice cya kabiri gishiri cya nyuma mu higanwa ry'u Burundi yose yarayimenyekanye mu bigeme ni Ligazere batsinze Messager amanota 75-39 Becosters yatsinze yorohewe cyane gose umugwi wa Christ Roi amanota 141-19 n'umugwi wa Aigle Noir watsinze agakura amanota 98-33 umugwi wa Young Sisters ukazoza kongereza iyo mikwe kugira ibine mu bagabo naho imigwi izokina igice cya kabiri gishiri cya nyuma n'urunani rwatsinze imbeya ku manota 75-55 Jimukana yatsinze Target amanota 63-49 umugwi wa Dynamo watsinze Young Eagles amanota 88-70 n'umugwi wa New Star watsinze New Look amanota 87-63 wamenya ko imigwi yose igiye mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma ikina mu higanwa ry'u Bujumbura Desiratunga Imana Kigali Ijwi rya Amerika
mu Rwanda abagore batwite nabo bashobora gukora sport nibyo Jean Claude Munyandinda adusobanurira
Mu Rwanda hagiye gutangizwa siporo yihariye ku bagore batwite. Iyi gahunda yaturutse ku gitekerezo cy'abasanzwe bategura imikino y'ibyiciro n'ibigero bitandukanye by'abantu mu buzima busanzwe. Umwe mu bari kwisonga muri iki gikorwa aradusobanurira uko giteye.
Nitwa Mukasa Nelson, iki gikorwa kijyanye na siporo ku badamu. Ni siporo y'abadamu batwite izaba itariki 19 z'ukwa 10 uyu mwaka. Mu byukuri twatekereje iki gikorwa nkuko dusanzwe mutuzi ibikorwa bijyanye na siporo zitandukanye so twatekereje iki gikorwa dusanga ari ikintu cyafasha abadamu burya abadamu batwite hari siporo bakora zijyanye na no kugenda n'amaguru ahantu harambutse hatari urugendo rurerure ariko hatuma bagira ubuzima bwiza kandi n'umwana batwite agira ubuzima bwiza aha basanzwe bayikora ariko noneho twabikoze kugira ngo tunakangurire abandi bazi ko umuntu utwite atakora siporo
Nelson Mukasa arakomeza ashimangira ko atari byiza ko umugore utwite aguma ahantu hamwe atanyeganyega
mujye mubona abadamu usanga ari akazi ari mu rugo akava mu rugo yagiye modoka yageze ku kazi yicaye ararangije akazi gashojwe aratashye aricaye ariko burya ntago ari byiza guhora wicaye ni byiza ko umubiri wawe ukoresha ntago wakora nk'abari abandi bagenzi babo babadasukise ariko we hari siporo yakora ariyo twabageneye tuzabamurikira kuri uwo munsi
wo kumurika ku mugaragaro siporo ku bagore batwite ngo hazatangwa ibihembo ku bazaba bitwaye neza kandi ngo hazaba hari n'abaganga bazatanga ubukangurambaga
hazaba hari ibihembo ku badamu bitwaye neza bakoze iyo marishe neza ubwo barahishiwe na gashya kuri uwo munsi ariko twateganyije ikindi kijyanye na no kubaganiriza hari abantu bashinzwe gahunda yo kubaganiriza abaganga benshi bazaba bahari twarabatumiye twabaha invitation banatwemereye kuzaza bashinzwe kubyaza kuri uwo munsi bazaba bahari banabaganiriza ukuntu bakwitwara mu bijyanye n'umudamu utwite
tugiye mu mupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru twatangiye amakipe abiri ahagarariye u Rwanda mu marushanwa y'Afurika azakina imikino yayo yo kwishyura mu majonjora y'ibanze mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe mu mupira w'amaguru muri Afurika kuwa gatanu ikipe ya AS Kigali izakina na KMC yo muri Tanzania muri uyu mukino uzabera i Dar es Salaam AS Kigali irasabwa gutsinda cyangwa kunganya ku mubare runaka w'ibitego kugira ngo ishobore gukomeza mu cyiciro gikurikiraho kuko mu mukino ubanza wabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo AS Kigali na KMC zari zanganyije ubusa ku busa ku cyumweru ikaritumu muri Sudani mu irushanwa rihuza amakipe yabaye mbere iwayo ikipe ya Rayon Sports izahura na Al Hilal yo muri Sudani Rayon Sports irasabwa gusimbuka urukiramende rurerure rwo gutsindira Al Hilal iwayo bitihise igashaka uburyo yanganya kuva ku bitego 2-2 kuko mu mukino ubanza aya makipe yombi yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe bamwe mu bakurikiranira hafi ibya ruhago barasanga urugendo rwa Rayon Sports rwararangiriye i Kigali ariko hakaba n'abandi bemera ko ishobora gukuramo igihangange Al Hilal cyane cyane ko bitaba ari ubwa mbere iyi kipe ikora ibikomeye hanze y'u Rwanda abavuga ibi batanga urugero rw'igihe Rayon Sports yasezereraga ikipe ya Satellite yo muri Guinea kandi iyi kipe ya Satellite yari yatsinze Rayon Sports mu mukino ubanza wari wabereye i Kigali yari Claude Munyandinda i Kigali
Mu Burundi kwibasira abanyamwema birasubiriye koko umusore Bonner Niyonkuru wari ufite ubumuga bw'uruhu yarishwe by'agashinyaguro. Naganiriye na Bwana Kasim Kazungu, umuyobozi w'umuryango uharanira Banyamwema Albinos Sans Frontières, ambwira uko babimenye. Bwana Kasim Kazungu, umuyobozi w'umuryango Albinos Sans Frontières, ngushimiye iki kiganiro kandi mbanje kwihanganisha abantu bose Banyamwema bo mu Burundi ndetse nabo mu Rwanda kubera kubura umwe muri bo. None uyu musore yabuze gute hanyuma umurambo we wabonetse ryari?
Ego murakoze, nitwa Kazungu Kasim ndombeshya mu Banyamwema. Nkuko mubivuze, hari umusore yitwa Ndayambaje Bonner yabuze kuva kwa kabiri wiki w'indwi iheze hari ku mugoroba. Niho umubyeyi wiwe mama wiwe yamubura abona ntatashe ku mugoroba, amatangura kumbaza ati ntawe wabonye Bujumbura. Bukeye kwa gatatu turarondeza, kwa kane turabura, no kwa gatandatu mu gatondo ejo haese twari kumwe i Bujumbura tuko turarondera uwo muhungu twa baje Bujumbura turamubura. Niyo ku mugoroba igihe cy'isaha 11 bampamagara ku telefone bavuga ko yabonetse mugabo yamaze kwicwa yapfuye. Niyo banerefona bambwira ati twamubonye wa muhungu wamutuye mu Rusizi yapfuye.
Ni bande bagutelefonye Kazungu?
Na telefonywe ubwa mbere nabanje gutelefonwa n'umuntu directeur w'ishure Nyamuhungu wa Reigako, telefonwa n'umuryango wo hafi y'abagenzi ba mama wiwe na mama wiwe munyuma nawe n'amarira menshi arantelefona arambwira ati wa muhungu twamye turondera Bujumbura bamubonye ku Rusizi yarapfuye.
Umurambo bawubonye kwa gatandatu ni mugoroba?
Egume ejo hahise ku mugoroba.
None se yigaga mu ishuri ryisumbuye secondaire?
Yajya mu mwaka w'indwi afite imyaka 17 yarejeje w'indwi yajya mu w'umunani yumva afite imyaka 17 yarakuze.
Yigaga ataha mu rugo cyangwa yagumaga mu kigo?
Yigaga n'ababyeyi biwe yabanga mu kibitoki cya Rugombo, niho baba ko bavukana ari babiri. Hari undi mwana muto na afite imyaka 8 n'igice, bari abana babiri bavukana, hari n'abandi birabura. Papa wabo siyo yarari, yari yagiye kurondera udufaranga, yarameze nk'amezi abiri yaragiye gushaka ngabo yaba n'ababyeyi biwe n'umwana yabamuhira nta kibazo na kimwe cyari kihari. Kandi aho mu kibitoki bari bamuzi cyane, n'umuntu yari akunda komedi, naho baza kumurondera Bujumbura bibaza ngo ajye Bujumbura kuraba bakomediye, ko niko yababwira ngo aza kuraba bakomediye ngo akunda komedi, niko byari bimeze no kunda abajyewe nyine. No mukuza rero nyina we yagiye Bujumbura azi ko aza kumutura Bujumbura, mugabo ntawe twigeze tubonka.
Niko se Kazungu, Abanyamwema bo mu Burundi bakunze kwibasirwa si ubwa mbere bibaye, leta ibafasha iki ku mutekano?
Ego nkuko mubivuze byarabaye, byatanguye 2008 2009 biraduga, wa nyuma bamwishe 2016. Mugabo na 2018 hari umwana yatakaye kuva ukwezi kw'icumi gushika ubu ntawe turatora, n'ubu twibaza ko yoba yarapfuye atakariye mu ntara ya Cankuzo, aragenda pe turamubura. Kuri ubwo rero leta yari yafashije, leta iradufasha iyo tuyitakambiye umutekano, baragerageza nko mu Ruyigi byarabaye kabisa, barakoze turagerageza, abantu barafashwe barafungwa n'ubanza barabacira. Kuri ubwo n'ubu leta yaho iridufasha, wirukiye babaza uko bimeze. Mugabo tumaze imyaka itatu turi mu gahengwa atangorane nk'izi zihari, tumaze kubona yuko byaheze twabyumva hakurya muri Tanzania n'ahandi. Mugabo iwacu tumaze imyaka itatu turi mu mahoro atangorane ihari, babo badufasha kuko nk'ubu abajejwe intwaro niho bari bari, abapolisi to twabwiye mu bajeje umutekano barirutse nabo nyine barondeza hirya no hino. Mugabo nuko ukurazi ko umutekano ni wa twese, bo nyine ntabwo bashobora kuwukora, baradufasha kandi turashima.
Banyamwema bamwe na bamwe baricwaga, ibice by'imibiri yabo bikajya kugurishwa. Umurambo wa Bonner we mwasanze ari umubiri wose nta kiburaho?
Oya, nkuko mubivuze niko byabaye, iminsi iheze baratwara ibihimba. N'umurambo wa Bonner rero twasanze nabo nyine ari uko nyine, kuguru baguciriye mu ivi, baramuke n'ukuboko bamuca n'ururimi. Ibyo bihimba ntabyo yari afise kandi yaramaze kononekara, nicyo cababaje kandi cyane. Ubwa mbere na mbere twebwe turongo y'ishyirahamwe n'ababyeyi n'abantu bose bari bahari ku aho bajya kumushingura, twese twari turi uwo twarungitse yatubwiye ati abantu b'ubutegetsi bari bahari ishavu riraniga ati abo bantu bagomba kuducafuriza intara tubarondere. Nawe nyine umurambo wiwe nkuko mubivuze ntwarukwiye nacyo cyatubabaje cyane kuki umuntu gupfa nkuko nabivuga ni kawaida niyo nzira tuzacamo twese mugabo kwicwa ukataguye ibimanyu ibyo bibi ibyo bibabaje
ubu rero leta yabifashe mu minwe irimo irakora amatohoza irimo irakora nkete
ego batwemereye ko kuva biba barumva nkete zatanguye kuva kuri uwa gatatu akibura niho igipolisi cyajyamwo mustaneri babura amatari nabo nyene twaravuganye n'userukira igipolisi mu ntara ya Cibitoki ati n'ukuri mukumva n'akantu gatoyi mutubwire tugikorereho turabe ko uwa bantu twumufata tukamenya bari bo n'igituma babikoze
Kasimu Kazungu umuyobozi w'umuryango wa Albino Sans Frontières Burundi ndagushimiye cyane
namwe murakoze cyane
kandi ndabihanganishije
egome turabanya twihangana naho bigoye
umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urasaba leta y'u Rwanda gukurikirana ibibazo by'abantu bazimira umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu biro byayo I Nairobi muri Kenya Eloge Wirika neza yadusomeye ubutumwa bwa Human Rights Watch
Mu Rwanda igishyirahamwe Human Rights Watch ryasohoye kuri uyu wa kane rivuga ko ari umumenyesha makuru n'umunywanyi w'umugambo utavuganwe n'ubutegetsi bamaze ukwezi babura ibirengero inyuma yo kuzimangana mu buryo butandukanye uwo muryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu wemeza ko mu gihe imiryango itaza habayo bari abategetsi nabo bataco barashikiriza ku byashikiye abagabo babiri uwa mbere avugwa n'uwitwa Ndereyimana uwo n'umunywanyi w'ishyaka rya FDU inkingi ritemewe n'ubutegetsi kandi ritanditswe uwo bagenzi we bavuga ko yaburi ibirengero ku wa 15 ukwezi kw'indwi guheze mu gihe yari kaja mu nama ahitwa Nyagatare mu ntara y'ubuseruko bw'u Rwanda bagenzwe kandi bavuga ko nubwo bariko baravugana ariko arabagana atigeze hashika barindiriye amaso agahera mu nzira ubwira kabiri Human Rights Watch rivuga ni Constantin Tuyishimire yakorera ikinyamakuru TV One Rwanda mu buraruko bw'igihugu uwo yabuze mu gihe yategerezwa kuja kurondera no gukora inkuru muri district ya Gicumbi kuwa 16 ukwezi kw'indwi nyene Ivyashikiye abantu babiri ni vya nyuma vyerekana urutonde rurerure rw'abantu bashobora kuba banyuruzwa bahagarikwa kubera imvo za politike canke gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha bikaba bikorerwa hanini abikekwa kugwanya ubutegetsi canke ababuharabika Nicolas Maja twari gisata cha Human Rights Watch muri Afrika yo hagati avuga Yongera ko ati abategetsi bategerezwa kugira amatohoza yigenga kandi yugururiwe bose kuri abo baburi gwirengero maze abifisemo uruhara bagakurikiranwa uko biri kose muri Human Rights Watch basigura ko gushika ubu batawo kwemeza kwiburwa ry'abagabo babiri rifitanye isano n'umwuga w'itangazamakuru Tuyishimire yakora hamwe n'ibikorwa bya politike ndari imana yarimwo kwa 23 kwezi guheze urwego rujejwe amatohoza mu Rwanda libi rwabwiye ikinyamakuru TV1 kumunyamakuru wacu Tuyishimire ashobora kuba yahungiye muri Uganda bitewe n'amadeni y'umurengera yari afise ariko umuryango wiwe nturashobora kuvyemeza ukamenyesha ko atamakuru y'ufise gushika ubu Human Rights Watch yemeza ko mu Rwanda amatohoza ryakoze yerekana ko ari abantu bafungwa bagategekwa kubesha ku byabashikiye nyuma y'amezi babarizwa igufa kandi bafunzwe mu ibanga rikabije ritanga akarorero kumenyesha makuru John Ndabarasa yabuze urengero mu kwa 8 2017 imbere yo kuboneka mu kwa 3 2018 abwira itangazamakuru ko yari yahunze igihugu umugabo wahitamo gutahuka Human Rights Watch yibutsa kwiburwa rya Ndereyimana rije amezi 5 nyuma y'urupfu rwa Anselme Mutuyimana y'umunyamabanga wa Victoire Ingabire atwara umugambwe FDU inkingi iryo shyirahamwe ryemeza ko ku itariki ya 5 ku kwezi ryandikiye urwego ribri rubaza amatohoza ageze ku byashikiye abagabo babiri no ku rupfu rwa Mutuyimana ariko batanyisha ibyahawe mu kwezi kw'icumi umwaka uheze icegera cya Ingabire yaburiye irengero Boniface Twagirimana yari muri gereza ya Mpanga mu manuka bw'u Rwanda ubundi yibutswa yabuze urengero n'umupfasoni Irimine Iragena yari muri FDU inkingi na wakaba yabuzwe mu kwa gatatu 2016 mu kiganiro cyahanahanywe cyane yagiranye na televiziyo ya Faransa France 24 mu minsi iheze Perezida Kagame yari yamirije icegeranyo cy'umwe bwa Buraya cy'umwaka uheze cavuga ko mu Rwanda hariho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu akigereranya n'agatera soni mugabo Maja arangiza agira ati si bintu bisanzwe nta nubwo ari ivyo kwihanganirwa kw'abanyamakuru n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeza gutorwa bapfuye nk'uko biri mu Rwanda Modeste Mbabazi umuvugizi wa Libya yabwiye mugenzi wacu Asumuta Kaboyi akorera I Kigali yuko umumenyesha makuru Tuyishimire yahunze kandi bizwi neza ko yagiye mu gihugu cy'u Buganda nayo kubijanye na Ndereyimana yemeje ko umuryango wiwe wamaze gutanga ikirego mu burasirazuba bw'u Rwanda ariko kw'amatohoza n'ubu batacarerekana Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda basinye amasezerano yo kubaka urugomero rw'amashanyarazi bahuriyeho bose Rusizi ya gatatu. Ariko rero umuryango Olcom urwanya ibiturire mu Burundi ufite impungenge ko uyu mushinga ushobora gupfuba kubera ubwumvikane buke buri hagati y'ibi bihugu bitatu. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru araduye ibindi bisobanuro.
Amasezerano kuba ku rugomero rw'umuyaga nkuba Ruzizi ya gatatu yatewe ku mukono mu mpera zo kwezi guheze kw'indwi ikinshasa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatewe ku mukono n'abashikiranganje batatu baserukira Rwanda, Burundi na Kongo, ibihugu bizosangira ku rugero rungana umuyaga nkuba ungana na megawatt 147 uzotangwa n'ubwo rugomero. Ayo masezerano ategekanya ko ruzotangura gutanga umuyaga nkuba hagati y'umwaka w'2025 n'umwaka w'2026 ruzokubakwa ku mafaranga angana n'imiliyoni hafi amajanindwi y'amadolari ya Amerika n'iyarenga miliyaridi 2100 y'amarundi. Azotangwa n'ibanki y'isi yose, ibanki ya Afurika ijejwe iterambere hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Abagwanya ibiturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta nk'ishirame Olicom rikorera mu Burundi barashima uwo mugambi. Gabriel Fyiri atwara Olicom.
Twebwe byaratunejereje kubona uyu mugambi warabaye. Abatabizi n'umugambi uva kure cyane kuva mu 1992 uyu mugambi uhari mugabo kubera umwina indandende z'abagiye baratwara ibihugu by'aka karere kacu ka CPGL isa niyahagaze. Turazi neza yuko igihugu kitagira umuyaga nkuba hari ibintu byinshi cyane bidashoboka cyane cyane mu bintu bijanye n'ubutunzi, kandi murabizi neza ko umuyaga nkuba ukenewe mw'ibi bihugu nko mu Burundi hoho mu bisagara ni munsi ya 30%. Ugiye hagati mu gihugu ni hagati ya 2-3% abaronka umuyaga nkuba. Murumva neza yuko atagihugu nagi mwe gishobora gutera imbere kifise umuyaga nkuba ungana gutyo.
Yamara naho biruko abo bagwanya ibiturire babona ko intambamye kugira ngo umugambi uje mu ngiro ari nyinshi. Muri zo harimo intambara zivugwa mu gace ubwo rugomero ruzokubakwamo hamwe n'ibiturire.
Ariko turavye umwijyane uri hagati y'ibihugu byo mu karere hariho n'imigwi igwana. Biragaragara neza ko uyu mugambi ushobora kuhura n'intambamye nyinshi cyane kubera umwina umunoho indandende z'abantu baba bipfuza kugwanira inyungu zabo mugabo bakinyubagira inyungu z'abanyagihugu. Hamwe byoshoboka ugo rugomero rukubakwa byoshobora gufasha igihugu. Mugabo twebwe dufise amakenga rwose ubwa mbere kubera ushobora gusanga aya mafaranga ariko aratangwa igihe bitokurikiranwa neza ashobora kuribwa nk'uko yandi yose ahora aribwa.
Umuyaga nkuba uzovamwo uzokoreshwa n'abanyagihugu barenga imiliyoni 30 baba muri ivyo bihugu bitatu. Aho niho Olicom rifatira mu gusaba abategetsi b'ivyo bihugu gushira imbere ineza y'igihugu kugira ngo ayo masezerano ntabe amasigara cicaro. Abatanze uburyo bukoreshwa nabo bahamagarirwa kubukurikirana neza kugira ngo ntibunyoruzwe.
Kenshi amareta arakunda kuvyivangamwo gose bakavuga bati atari umuntu w'iwacu aje gutwara amasosiyete azokubaka ntibavyemere. Ugashye usanga rero harabayemwe ibibazo. Nico gituma twipfuza ko hoba ikintu gikomeye cyane cyo gukurikirana ino migambi kuko ni migambi hambaye cyane cyane abarundi bose, abanyekongo bose, abanyarwanda bose bakumva neza yuko iyari migambi irengeye intwaro ziba ziharu no munsi kuko intwaro ziraza zikagenda. Murabona ko uyu mugambi watanguye kuva mu 1992 ari migambi iraba ibyo nokwitwa urunganwe mu gifaransa cyo kwita regeneration.
Ubwo rugomero ruzokubakwa mu ntare ya Kivu y'amajepfo ya Kongo kuruzi Rusizi ruva mu kiyaga cha Kivu rwisuka mu kiyaga cha Tanganyika ahegereye imipaka y'ivyo bihugu byose. Kuri urwo ruzi hasanzwe hariko n'izindi ngomero zibiri. Ruzizi ya mbere gubatswe mu mwaka w'igumekime 1950 na Ruzizi ya kabiri gubatswe mu myaka y'igumekime 1980. Izo ngomero ubuzi neza hagaritse gutanga umuyaga nkuba kubera zishaje ishiramo rihuza ibyo bihugu bitatu CEPGL byanatse ko risanura izo ngomero kubera kutumvikana hagati y'ibihugu birigize Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
inshuti zacu aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwaduteza amatwi mugira umunsi mwiza murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.